Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Ikaze ni rwanyu ncuti bagenzi ba radio Nzamba agateka kawe turi kwa gatandatu igenekerezo rya 2024 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2021 Diane Nkurunziza nijengira ndabashikirize ano makuru ahanini ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Igisata cy'ubutungane ngo niryo shingiro ryubaka intwaro rusangi, ariko ivyo bikaba bigoye mu gihe mu Burundi ubwo butungane bwafashwe mpiri n'umugambwe uri ku butegetsi, bikagora kwizera ko iyo ntwaro rusangi ishobora gushinga imizi. Aha niho hahagaze ikiganiro cyatunganijwe n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike bagize uruhara mu myiyerekano yo kwiyamiriza ihonyangwa ry'amategeko mu mwaka w'ibihumbi 2015. Murakurikira Vital Nshimirimana arongoye urunani Forsk. Imbonerakure zitandatu zirafunzwe muri komisariya y'igipolisi imwaro zagirizwa gufata ku nguvu no gutemagura umukenyezi waho imwaro. Ikigabane ku isoko kigaruka ku bijanye no gucandaga impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda inyuma y'ukwezi icyo gihugu gitunganije isekeza ryo gucandaga abanyagihugu mu kubakingira umugera w'ikiza corona. Mukanya anido nido.
Inzamba.
Ndasubiye kubaramutsa ndabahaye nikaze. Ano makuru tuyahere ku nkuru y'umubabaro General Major Sihire Ndayirukiye yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi yitavye Imana kuri no wa gatandatu. Akaba yitavye Imana giturumbuka aho yarafungiwe igitega. Yari yakatiwe umunyororo wo guherayo, akaba ayagirijwe icyaha cyo gutembagaza ubutegetsi bw'uwahoze atwara u Burundi Pierre Nkurunziza igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2015. Imana imwakire mu bwami bwayo. Mu makuru y'umutekano, abantu babiri nibo baraye bagandaguwe mu ntara ya Ruyigi mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu. Abo bantu uko ari babiri nabo mu muryango umwe, bakaba bari basanzwe bagirizwa n'ababanyi babo ko ari abarozi. Gihomvora Amerikiade w'imyaka 70 Serugo kumwe n'umukenyezi wiwe Veronica Munanage, bakaba bari basanzwe baba ku mutumba wa Nyagutoha zone Rusengo. Igipolisi kikaba cyamaze gufata abantu batandatu ku mvo z'amatohoza, bakaba bafungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi. Turabandanya mu gisata cy'umutekano n'ubutungane. Abanywanyi abatandatu b'umuhari w'imbonerakure z'umugambwe SNDD FDD muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro bari mu gasho k'inyamiramabi ka komisariya ya komine Nyabihanga kuva kuri uyu wa gatanu. Ni nyuma yo kwagirizwa gutemagura abantu no gufata ku nguvu umukenyezi ku mutumba iteka muri iyo komine nyene. Abanyagihugu bakaba basaba ko izo mbonerakure zohanwa hisunzwe amategeko. Inkuru tubaza umugenzi wacu Raure Nkengurutse.
Nkuko amakuru ava ku mutumba iteka muri komine Nyabihanga abimenyesha, imitahe yo guhagarika izo mbonerakure yasohotse kuri uyu wa kane. Batanu kuri batandatu bagirizwa gutemagura umuntu bakoresheje igipanga mu gacimbiri Musama, bakaba baduganywe ku biro vya komisariya y'Inyamiramabi kuri uyu wa gatanu. Umwe nawe yagizwe gufata ku nguvu no gusahura umukenyezi wo ku gacimbiri Nyansyo kuri uwo mutumba nyene. Ayo makuru akavuga ko yabikoranye n'izindi mbonerakure zine, ariko akaba ari we wenyine yitavye umutahe. Ayo makuru nyene avaho kuri uwo mutumba akaba bandanya yemeza ko ivyo vyaha yabikoreye abanyagihugu mu ntango z'indwi iriko irarangira. Ariko rero Regina Bahati umukuru w'uwo mutumba akaba yagirizwa kuba yari yabanje kubifukafuka. naho yari akivurirwa ku bitaro byitwa Misuhuko wakomerekejwe afise amapansuma mu mutwe aho yatemaguwe yaragiye kwagiriza abamukomerekeje imbere y'inyamiramabi nk'uko amakuru ava mu muryango wiwe avyemeza ariko ngo yoba yarateye ubwoba na Adrien Ntunzwe n'Imana umustanteri wa komine Nyabihanga kugira ngo ntavugishe ukuri ko byagenze inyuma yo kumvirizwa urongo igipolisi yafashe ingingo yo kubashira mu gasho ategeka umukuru w'umutumba ko abandi bane batitavye nabo bohagarikwa amasoko ya radio Inzamba kuri uwo mutumba iteka yemeza ko abo bade boba baciye bahunga abanyagihugu bakaba banibagura iyo ngendo ya mustanteri wa komine Nyabihanga yo kugomba gutera igitsure abakorewe amabi bagasaba ubutungane n'inyamiramabi ko bokurikiza amategeko kuko atawuri hejuru yayo abo batandatu bagirizwa gukomeza umuntu bakaba babikoze ku munsi w'Imana nayo abasambanije bakongera bagasahura umukenyezi bakaba babikoze ku munsi wa mbere uheze nk'uko amakuru avaho ku mutumba iteka abivuga tubibutse ko intara ya Mwaro ari imwe mu ntara zigize iminsi zibonekezamwo umutekano muke aho mu ndwi iheze abantu indwi bagandaguwe n'abantu bitwaje ibirwanisho kugeza ubu atawuramenya abari bo Radio Inzamba tukatwarondeye Adrien Ntunzwe n'Imana mustanteri wa komine Nyabihanga ariko tukaba tutashoboye kumuronka
arakoze mugenzi wacu Haure Nkengurutse Mugihe buca hibukwa imyaka itandatu hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza abahurikiye mu mashirahamwe yarwanije ico kiringo yatunganije ikiganiro kuri uno wa gatandatu kugira bahe ijambo abatumire bava muri ayo mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike Vitali Nshimirimana ari mu batunganije ico kiganiro avuga ko intumbero ari ugushira habona uruhara rw'inzego z'ubutungane muri ubwo rugamba rwo guharanira intwaro rusangi mu Burundi n'amasezerano ya Arusha Vitali Nshimirimana
ikiganiro cy'uno munsi kibaye mu gihe twibuka imyaka itandatu iheze hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu iyo myerekano rero yahwanye nuko intwaro yakitangura kwica abanyagihugu ibahora yuko bariko banta yuko amategeko amabwirizwa n'amasezerano y'Arusha amahoro no kunywanisha barundi aho nyangwa kugeza uno munsi abarundi barenga ibihumbi baramaze kwicwa abandi baraborijwe igufa abandi barangazwa abandi barakoregwa amabatandukanye nakajyo rero kuko abahinga baza gushikiza ikiyago baza kutubwira ibyo babonye n'ibyo biyumvira na cyane cyane kuvyerekeye ubutungane mu gihugu cy'u Burundi busigaye bukoreshwa nk'igikoresho cy'uguturubika cy'uguhohotera cy'ukunyaga cy'ukurenganya abatavuga rumwe n'intwaro iri ku butegetsi hanyuma abatumire baba bashikiza ibiganiro cyanke abazoba bari muri icyo kiganiro twiteze yuko bashobora gutanga intererano kukungene babona urugamba kuguharanira agateka kazi na muntu kuguharanira iyubahirizwa ry'amategeko hamwe n'ukuharanira amasezerano y'Arusha amahoro no kunywanisha barundi byobandanya ni muri iyo ntumbero rero kino kiganiro cy'uno munsi categuwe n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki
uyo akaba yari Vitali Nshimirimana umwe mu batunganije icyo kiganiro ibibazo bihanze ubutungane uko agateka akazi na muntu kifashe nivyo ubumwe bwa Buraya bwoshimikira ko mu biganiro biriko birabahuza n'igihugu cy'u Burundi mukubakura ko ibihano bari babufatiye kuva mu mwaka w'2015 ivyo biri mu ikete urunani rw'abashingwa manza baharanira ubutungane mu Burundi bandikiye kuri uyu wa 2022 ndamukiza komiseri ajejwe ibibazo by'ubutungane mu muryango w'ibihugu vya Buraya hamwe n'umushikiranganje w'imigenderanire w'igihugu cy'u Bubiligi muri iryo kete urunani rw'abashingwa manza rusaba kandi kugihugu cy'u Burundi cogondozwa kigasubira gukorana na sentare muzamakungu mpana vyaha. Twumvirize umushingwa manza Armelle Niyongere umwe mu bagize urunani rw'abashingwa manza baharanira ubutungane mu Burundi.
Muri ubwo rwandiko twashaka kumenyesha ibibazo abashingwa manza bunganira bakorewa mabi mu Burundi bahura navyo bivuye mu kutigenga ku butungane. Twarerekanye ko kuva mu mwaka w'2015 atamatohoza yigenga yigeza aba kubwicanyi bw'agahomera munwa n'ibindi byaha byakorewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abasanzwe bahurikiye amashyirahamwe yigenga. Ubutumwa twashatse gutanga nuko ikibazo cy'amatohoza yigenga kubakorewe ibyaha gishigwa ku rutonde rw'ivyigwa mu biganiro biriko birabahuza n'u Burundi. Ikindi twarashimikiye cyane ko bikenewe ahubwo ari ngombwa ko u Burundi busubira ku masezerano y'i Roma ashyiraho sentare mpuzamakungu mpanabyaha bakongera bagakorana n'iyo sentare ku matohoza asanzwe ari karakogwa. Ikindi twanasabye ko yaba igihugu cy'u Bubiligi canke umuryango w'umwe bwa Buraya batokwemera gufasha u Burundi gukura ibihano ku Burundi baterekanye neza intambwe ziboneka mu vyerekeye agateka kazi na muntu.
Inzamba
abantu 15 nibo baraye abakomeretse harimo umwungere wa diocese katolika ya Bururi. Iyo sanganya ryabereye mukira ku kiraro co kuruzi mutsindozi kigabura imitumba ya Muvumu na Kirama iri muri zone Gitaba ya komine n'intara ya Makamba. Ico kiraro kikaba cabomotse mu gihe musenyeri Nititeretse Salvatore amisinzi ry'abakirisu bariko barakijabuka n'amaguru bariko banamusaba ko yobafasha mu kugikoresha. Uwo mwungere wa diocese katolika ya Bururi akaba yaravunitse ukuboko n'ukuguru kubera amabuye afashe ikiraro yamuguyeko. Akaba yaciye ajanwa mu bitaro Okira mu gisagara cha Bujumbura aho yahavuye abagwa nk'uko amakuru ava mu baganga ngaho muri Kira no muri paruwase ya Makamba avyemeza. Abakirisu 14 nabo bakaba bariko bavurirwa mu bitaro bikuru vya Makamba, babiri muri bo bakaba aribo bababaye cyane harimo n'umukenyezi. Iri sanganya rikaba ribaye mu gihe uwo mwungere wa diocese katolika ya Bururi yariko arasozera ikiringo c'indwi yaramaze mu masengero akukira paruwase katolika ya Makamba. Buramatari w'intara ya Mwaro aherutse gusaba umukuru w'ibiro bikuru vy'intwara miheto ko abasirikare bose bavuka muri komine ya Rusaka y'iyo ntara bokwitaba inama y'umutekano itegekanijwe kuri uyu w'Imana. Umukuru w'ibiro bikuru vy'intwara miheto akaba yarabimwemereye. Iyo ngendo rero ikabifatwa ko ari iterabwoba n'igitsure biranga intwaro ya CNDD-FDD wakaba ari umwihwezo w'uwahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu Frederic Bamvugaimyumvira agahanura ko abasivile n'abasirikare batoza baravangwa mu manama kuko batagengwa n'amategeko amwe ngo kandi abasirikare sab'intara canke ikomine bavukamwo ngo nab'igihugu. Tega amatwi Frederic Bamvugaimyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu.
Ukuja mu nama bisigura kumviriza kubaza ijambo kandi ibiva muri iyo nama ubwirizwa gufasha kubishyira mu ngiro. Umusirikare yemeye kwinjira mu gisirikare ntabakiri umuvuka ntara, ntabakiri ukoreshwa na buramatari w'intara, abakoreshwa n'urwego rwa gisirikare. Ari nacyo gituma ahanini agendera ku mateka ya gisirikare abari mu gisirikare cyangwa ari mu ikonje. Rero atagengwa n'iteko rya gisivile kuko iyo nama ni inama y'abasivile si inama y'umutekano w'abasirikare. Iyo bagize inama y'umutekano hariya mu gihugu n'abapolisi si abasirikare kuko abapolisi itegeko ribara ryabo ni ukuba abapolisi b'igihugu no kuvuga bari umutekano w'abanyagihugu ningende ase NDDFDD twabonye kuva kera na cyane cyane yo himirije nk'amatora aho usanga abasirikare bakuru bakuru bavuka mu ntara kanaka baca batorokana hanyuma kagenda kugira inama kumwe n'abasivile mu gihugu hagati kugira ngo barabe ingene abasivile borema ejo baze babatore ku nguvu ingendero niyo riko tumwe turabona aho hitiranywa iby'abantu byaseje abasivile n'ibya gisirikare na cyane cyane urabye ingendo ya CNDD-FDD n'ibi byambanira kure abantu bavuye mu Kiroberi uyu munsi amenya aho ubushobozi bwabo bugarukira aba kubita n'umusoda ugasanga n'abasoda bagashabura bakanabarasa byo byose ni ingaruka mbi yo kwitiranya mwe nizo nyifato z'abasivile n'iza gisirikare za CNDD-FDD yitiranya umusirikare n'umusivile ko babanye mu ishamba bo banumenga baracari kumwe ntibatandukanye amabanga yumwe rero muramatari arafisha gushikako mu gusaba abasirikare ko baza muri iyo nama ntacyo tuzi kumari karakizi na nyiko na cy'ubutamajoro generali w'igisirikare icyo bavuganye ntacyo tuzi ariko cyo tumwe turahanura nuko mwe nayo banama babwiza kuyareka kuko n'abasivile n'abasirikare ntibavanga ko ntibasangiye amabanga igihe baba bakiri mu gisirikare bajyamwe n'iteko rya gisirikare.
Frederic abamvuga inyumvira arongoye urunani Seforo Arusha akaba yahoze kandi aritsegera cy'umukuru w'igihugu. Abakozi bakora ku bitaro by'igiteranyi mu ntara ya Muyinga basaba kuronswa agashiruka bute bahora bahabwa buri kwezi kubera akazi bakora akabasaba no gukora mwijoro. Urongoye intara y'ubuvuzi ya Muyinga akaba yafashe ingingo yo kutabaronsa ako gashiruka bute kubera icyuma bita bisturi electrique cyahora gikoreshwa muri ibyo bitaro cibwe akabasaba kubanza kukiriha. Icyo cyuma gifise agaciro k'imiliyoni indwi n'ibihumbi amajana icyenda z'amafaranga y'amarundi haheze imyaka ibiri cibwe. Abo bakozi ngo ntibumve ingene bozira ubwo busuma kandi abagirizwa barafashwe amadosiye yabo akaba ari mu butungane. Umvirize umwe muri abo aratubwira ingene vyifashe ijwi ryiwe rikaba ryahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe.
Yaraze imyaka igera kuri ibiri hibwe icyuma cyitwa bisturi electrique. Icyo cyuma kikaba gikoreshwa muri rubrique opératoire mu bitaro. Icyo cyuma rero kimaze kuyibwa hari mu mwaka w'ibihumbi na cumi n'icyenda abantu bacagirirwa barakihezwa n'ubutungane mbere gushika n'ubu ubwo rubanza rukaba rwari kidutsiri mu butungane. Icyabaye rero cyadutangaje nyino minsi itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa kane umwana w'umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe twagize gutya tubona buca iyo nama niba tubona umuyobozi atumye ko inama yihutirwa asambere generali y'abakozi bose kuri ibyo bitaro ariko iyo nama tubona ko umenga yatumye yihutihuti. Twitabye iyo nama ijambo batubwiye ni uko agashiruka bute kari kagerewe abakozi b'ibitaro kari kabonetse mu kwezi kwa kane batumenyesha ko gashiruka bute katazohabwa abakozi uko byahorayo kabonetse yuko kazaja kuriha icyo cyuma cibwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Abakozi b'ibitaro nako batagize bamenyere ku muyobozi w'ibitaro yuko ibyo bintu ari akarenganyo kuko icyo gihe cyuma cibwa ndetse ko aho cyabikwa hinjira abakozi bake mu bitaro ariho n'abakozi bashyashya baje icyo cyuma cyaribwe. Bitumvikana kuntu rero umuntu uza kuri ikintu asanze cyaribwe kigatahuhaye yaratubwiye ko yatishye ko duce ko byavuye kwa Monsieur Provincial mu gutwara intara y'ubuvuzi ya Muyinga kuri bategetse ko atagashiruka bute k'abakozi kaboneka icyo cyuma ukitabanje kuriho. Icyadutangaje rero twebwe nk'abakozi b'ibitaro ni ukuntu twategekwa kuriha icyuma cibwe n'akagwi kamwe kazwi bafashe ingingo y'ukuntu tutoroha ugashiruka bute kacu ngo tudabanza kuriha icyo cyuma cibwe n'abantu bazwi kandi ubanza ari mu butungane.
Ntitwashoboye kuronka uwurongoye intara y'ubuvuzi ya Muyinga mu gihe twashaka ko aduha umuco kuri ivyo bivugwa na cyane cyane ko atungwa agatoki kuba ariwe yafashe iyo ngingo. Mu kigabane ku isoko cuno munsi tubabwira ibijanye no kuronka urucanco rwa COVID-19 ku Barundi bahungiye mu Rwanda inyuma y'ukwezi kurenga icyo gihugu gitanguye isekeza ryo gucandaga abanyagihugu. Ku isoko umugishikirizwa na mugenzi wacu Josine Kaze.
Ku isoko Urwanda ruri mu bihugu vyatanguye gucanda bwa mbere abanyagihugu bavyo kwisi kugira bakingirwe umugera wa COVID-19. Abanyagihugu barenga imiliyoni 13 kugira ibiharuro bitangwa na ONU. Ico gihugu co muri Afrika y'Useruko gihaye indaro impunzi n'abasaba ubuhungiro barenga ibihumbi 128 harimwo abarundi barenga ibihumbi 53. None ivyerekeye ubwo rucanco vyifashe gute ku mpunzi? Nivyo tugira tunoganze mu kigabane kw'isoko co kuri uyu wa 24 ndamukize umwaka w'ibihumbi 2021 muri kumwe na Josine Kaze. Kaze muri iki kigabane c'urunani rw'ibimenyesha makuru gushika kwigenekerezo rya 20 muri uku kwezi kwa kane. Urwanda rwari rumaze gucandaga abantu baba 350 kubwo ibiharuro bitangwa n'ikigo kijejwe by'amagara y'abantu Rwanda Biomedical Center RBC mu mfuyamfuyo y'Icongereza. Igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR caranejejwe ningene impunzi zimwe zimwe zashizwe muri uwo mugambi isekeza rigitangura. Impunzi zirenga 416 harimwo izikorera cane cane mu gisata c'ubuvuzi zarahawe urucanco rwa mbere rwa COVID-19 mu kwezi kwa gatatu. Mu ikambi y'Imahama yarimwo impunzi zirenga 47 mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Impunzi zimwe zimwe harimwo ubu zirindiranye igishika ugo rucanco.
Turumva mu zindi nkambi z'impunzi nk'akarorero mu nkambi y'agateganyo y'impunzi z'Abaribiya igashora ko batanguye gucanca bamye mu basanzwe bari muri iyo nkambi y'agateganyo. Ariko twebye muri no nkambi ya Mahama runo rucanco ntirurahashika. Ariko turagwiteguriye cane n'igishika cishe. Turiteguriye kugwakira kandi turiteguriye no kwikingiza.
Muri iyo kambi y'Imahama urongoye komite y'impunzi yizeye ko nabo nyene bazoshikirwa.
Twebwe hano mu nkambi ya Mahama kugeza ubu iyo programme ngira ngo nkuko iri mu gihugu cyose ariko twebwe none turashikirwa. Mu nkambi turashikirwa kandi nibaza yuko ntacyo arabitubwira ko ariko turizeye cyane yuko kandi tunabisaba yuko uko ariko baragirirwa hirya no hino mu gihugu natwe wodushikira kuko urabona kwicikiza kiri hose ariko kugira ngo twikingire. Rero kugeza ubu ivyerekeye vaccin ntacyo barakibitubwira ko kinini ariko turacategereje turizeye ko ngira ngo bikiri mu nteguro bariko ariga ingene bizogenda.
Umuvugizi wa HCR mu Rwanda Elise Vichelan avuga ko impunzi zose ziri ku butaka bw'u Rwanda harimwo n'abarundi bazoronswa incancho nk'abandi banyagihugu ariko ngo hazogenda hisungwa urutonde rw'ugucandaga rwashizweho n'u Rwanda. Kubw'igisata ca ONU kijejwe amagara y'abantu ku isi OMS, igihugu c'u Rwanda gitegekanya ko muri uwu mwaka w'ibihumbi 2021 kizoba cahaye urucanco rwa COVID-19 ica gatatu c'abanyagihugu. Aha akaba ari naho tugarukirije ikigabane ku isoko cashimikiye kukungene ivyerekeye urucanco rwa COVID-19 vyifashe mu mpunzi z'abarundi ziri mu Rwanda. Mwari kumwe na Josine Kaze, ndabakengurukiye kuba namwe duteze yompi naho ubutaha.
Cari kiganiro ku isoko.
Ni kuri kino kigabane ku isoko dusozereye ko amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese mwariko muradukurikira bagenzi bacu badufashije kuyatororokanya nabo ndabakengurukiye cyane. Amakuru mwarashikirijwe na jewe Diane Nkurunziza, turabifurije kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Amahoro ahiwanyu.